Na eloje kuma kuwa dushikirije unaho nicaje cyo kubashikiriza kiganiro kugiha ijambo abanywanye bi radio ijwi rya Amerika muri sanga uyu munsi hatangujwe icese biganiro bihuza leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo ivyo biganiro byuguruwe mu nama ya mbere yabereye mu gisagara ca Entebbe mu gihugu ca Uganda ivyo biganiro bibaye nyuma yaho amakungu atereye akamo gasaba abanyapolitike kwicara hamwe mu maguru mashya kugira ngo ubwicanyi hamwe n'ubundi ubugizi bwa nabi byatanguye kuva mu kwezi kwa kane kandi byahitanye ubuzima bw'abarundi batari bake bihagarare kuva ico gihe ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu vyerekana ko abantu barenga 240 maze kwicwa mu gihe abarenga 2,280 bahungiye mu gihugu hagati hamwe no mu bihugu bihana imbibe n'igihugu c'u Burundi subwa mbere rero abarundi bagize ibiganiro bifise intumbero yo guhagarika indyane za politike yamara icibonekeza nuko agahengwe bumvikana ko katarama mbege ikintu cyo tuma indyane za politike mu Burundi zitorerwa umuti ubutagisubira inyuma n'ikihe mbega ni kuki amatora adatsimbataza intwaro ya demokrasi kurya bigenda mu bindi bihugu abo banyapolitike boyo yagiki ikintu coshirwa imbere n'ikihe ubutumwa mwobaha mu kigihe batanguye ibiganiro n'ubuhe ivyo ni byo bibazo tugiye kuyaga n'abatumire bacu ba coming aha bakurikira na politike cyane twatumiye mushya na Hedeo Hakizimana akaba ari umukuru w'ibiro bijejwe gushakashaka n'imigambi y'ibiganiro mu gifaransa bavuga ko ari president fondateur du centre de recherche et d'initiative pour le dialogue tukaba kandi turi kumwe na mushya na Richard Chiramunda nawe akaba ari umuyobozi wa Radio Bujumbura International mwiriwe neza abashigana mwese
mwiriwe Frederic
mwiriwe murakomeye ngaha ho muri
kujiwaho mwiriwe ndakomeye ahubwo ni munda mukirize Chiramunda twahukana kera
ndabaramukije Deo muraho
amahoro gawe yoshi
ego nokuri tuzoronka kanya ko kuyaga
kabisa
bashikana hayi turi kumwe rero nashaka dutawe kumushyana hayi Richard Chiramunda nkuko mwavyumvise abarundi basubiye gukoranya mu bindi biganiro ibiganiro bamaze kugira ni byinshi cyane gose ubu bari mu gisagara cha Entebbe mu gihugu cha Uganda aho ika hatumiwe abatavuga rumwe na leta societe civile ika baserukira imigwi itandukanye hamwe n'abaserukira leta y'u Burundi mbega ikintu mushyana hayi Chiramunda nibaza ko abo barundi boshimikira ko kugira ngo abarundi isinzi bari mu Burundi banyote bamahoro bayaronke vuba niki ikintu boshimikira ko niki
murakoze cyane kubona mwadutumiye muri iki kiganiro icyo nashaka kuvuga kubyerekeye ibiganiro bya mabiba hagati y'abarundi bimaze kuba byinshi nkuko muhejeje kubivuga nibaza ko karakajyo ko kubona yuko ibiganiro byabaye mbere bashobore kubasha gukosora amakosa y'ibiganiro byabaye zarusha n'ahandi hose kugira muri ibi biganiro biriko birabera i Kampala noneho Museveni ahejeje kumenyesha yuko bizobandanyiriza yarusha itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere urumva yuko tugiye kwinjira mu bindi biganiro nkumbure bishobora kuba birebire none hakenewe iki nk'uko mubivuga hakenewe yuko nk'abo bantu bariko baraganira ikintu cya mbere babwirizwa kutwemerera nuko habanza kuboneka amahoro habanza kuboneka ubutungane hakabanza kuboneka n'ihagarikwa ry'ubwicanyi badashobora guhagarika ubwicanyi buriko buraba ubu muri iki gihe mu Burundi nibashake bafunga amavalizi yabo bitahire kuko ntacyo bariko barakora nibabanze rero bahagarike ubwo bwicanyi hama bicare bavuge neza na neza ikibazo cy'u Burundi abarundi
Richard uko mubivuga Richard uko mubivuga muvuga nk'uko mengo abari korahurira yarusha bafite uruhara mu bwicanyi wa Burundi ivyo nivyo numva
Ego cyane barabifisemo uruhara kuko nibo bahamagarira imisore ije mu barabara nibo bategeka izombonera kure nibo bategeka igisoda n'igipolisi abo bantu bose nibo bari ubu INTB nibo bicaranye nibo bari bakuye kubihagarika badashoboye kubihagarika nabo nuko abari INTB bari ko baravugana ataribo bari bakwiye rero kuca bazana abaribo by'ukuri kugira ivyo bintu navuze ubwicanyi buhagarare ubunyene hama babanze kuyaga. Ikindi nashaka kuvuga nuko muri ibi biganiro biriko biraza ni kubanza kwiyumvira neza na neza icyo Uburundi bugwaye. Hariho ikintu cyavuzwe no munsi mu majambo yashikirijwe ka Entebbe, ikintu cyagarutse cya immunité cya impunité, no kuvuga yuko abariko abakoze ivyaha bashobora gusubira guhabwa ikigongo cy'agateganyo kugira babashe kugira ibi biganiro. Ibyo nyene nibyo byatumye turi mu kaga uno munsi kubera kudahanwa abantu barihaye ubushobozi bwo kwica abantu bakabangaza bakabatoteza bakabatwara ibintu byabo hama mu nyuma haje ibiganiro ngo nimudukore ko twari ko tugira politike.
Sibyo ibyo ni ikibazo gihambaye cyane gose,
hinduka hagahanwa abagize amakosa hama ubwicanyi bugahera mu gihugu.
Icyo ni kibazo tugaruka ko risha hano ikibazo gihambaye cyane gose muvuze, ariko mucyo yantaye Deo Hakizimana namwe ikintu mwibaza abantu benshi bavuga ko ibiganiro vyabaye kenshi mu Burundi, hari vyabaye Arusha, Kajaga, eka n'ivyabaye mu Taliano, abarundi bazo kwama mu biganiro, ikintu gituma ko demokrasi mu Burundi idatsimbatara haheze imyaka mike bagasubira mu biganiro n'ikihe mushyana de
avugana Frederic. Ibyo Richard avuze jewe ndabyemeye kandi ngira namuhirire, kuko avuze ati abari Kampala muri iyo nama Entebbe muri iyo nama nibaba badashobora guhagarika ubwicanyi buri mu Burundi muri kiringo, nibafatiye amavarizi yabo batekere batahe ntacyo bariko baratumarira. Ikindi nagomba kongera ko kumwunganira ko Richard nuko ibi byo kudahana ibyaha ari byo byatumye bisasira indava ibibazo dufise. Bindi ibyo bitazaba bya iminite ntibadosubire kubituzanira icyaha umuntu yaragikoze abwirizwa kucagira akacemera ntahe ikamukubita mu gahanga hanyuma bamugira ikigongo bakimubwirira mugabo akaba yamye ko yakoze icyaha ntazasubire, ntihagire uzosubira kutwinyegezamo ngo bamugire ngo iminite provisoire ngo ibike. Oya, ntidushaka. Ikindi cya gatatu ngomba kongera ko nuko abagiye Arusha ndahitiye Arusha kuko je numva ndabyitiranya bisa nk'ibya mbere, kuko abo bagiyeyo ntawuzi nyine babatoye mbere. Ngomba kubabarira yuko jewe amakuru ashikira nsanzwe nzi ko ubwo Burundi ndabuzi bishobora kuboneka yuko bamwe mu bakokeza mu ngore dufite ngaho oye usanga bakokeza bicariye muri salo zabo muri za kiriri cyangwa imbere bibereye no mu mahanga, ugasanga abo birirwa mu barabara bicana n'abakozi babo. Abo bantu rero bakokeza bataboneka batavuga mwigwe bamenyesha makuru mudashobora kubabaza ibyumviyumvira, niba abo bantu abari Entebbe uno munsi badashobora kubashikira bakabahamagara ibyo biganiro bakabijamo, ayo mafaranga bariko barategura n'impagusa bariko baronona ubutunzi bw'abanyagihugu by'ibyo bihugu bitanga ayo mafaranga, bicabiza nko muri 1998 jewe ndibuka icyo gihe nari mu Buswisse ndongo ishyirahamwe ry'iwanje, jewe naragiye kubwira abategetsi b'u Buswisse ndavuga nayo mafaranga mwama mutanga yiyarusha muri ko mutanga amafaranga y'impfagusha kuko bajya bariko baranegosia sibo bazozana amahoro kuko sibo bariko baragwana.
Mushyanadeo
twibutse ntiyari mu biganiro,
twibutse Mushyanadeo
nyine nuko nyine niba aba bantu bakokeza aho Bujumbura batarimwo ntibahagarike.
Mushyanadeo, ibiganiro vy'Arusha abantu benshi babikurikiranye, eka n'abantu bose bari bigereye umuhuza Mandela imbere yiwe Nyerere yatwara igihugu cya Tanzania, baravuga ko ibitari byoroshe na gato cyane rwose, eka basa n'ukumengo barabahimirije gusinyana ayo masezerano batayemera. Ikintu mwibaza kizotuma abarundi bumvikana, muribaza kuri cyo gikorwa kizokorohera abarundi kumvikana ku masezerano?
Ikibazo cy'Uburundi n'ukuri kiragoye, urati nyine ibintu bimeze uye mugabo kandi kiroroshe. Kiragoye kubera hazamo ibintu byinshi bivanganye iby'amoko, iby'intara, iby'ubukene, iby'abanyamahanga babyivangamo. Mugabo kiroroshe kuko ubu ibyahora bituzirika kera byinshi twarabiha kinyuye nkuko babayivuga cyane cyane ibi byamoko icyari gisigaye jewe maze ngenda kubwire mushinga na Frederic jewe maze umwaka n'igice mbwiye abantu nti jewe nta politiki nzosubira mujye yukuja guharanira ibibanza bya politiki nji ntabyo nzosubiramo nta matora gisubiramo ndavuga nti ngiye kuja mu ishyirahamwe ryanje mvugane n'abantu numve ibikenewe hanure banyumviye ndabigire hanyuma batanyumviye naho mugabo mvuge nti jewe haje narakoze uno munsi cyo maze gushika ko ndabye abantu twabonanye kandi bakomeye abanyuma twabonanye nibuka ni premier vice president de la republique du Burundi Mushinga Ntahe Gaston ndimo yaranyakire yarampaye umubonano abandi twaganiriye n'abatwaraje amakomisiyo yose mwumva avugwara ya commission vérité et conciliation aide za dialogue n'ibindi mbere n'abanyamahanga twarabonanye general gandiriye n'uwaserukira inyo africaine professeur Ibrahim Afar kuko twari tuzinanye igihe yako yatwara Saint Edouard de Romi Genève nanjye niho nari mbere yarankoresheje hanyuma n'uyaserukira inyo europeye monsieur Pirlet Patrick yaranyakiri nawe nyine bose nababwiye icyo niyumvira niki ibyo biganiro bitanguye niba bitangura nkukomeje kubivuga batabanje gushyira ku rutonde amazina rw'abarundi bazwi yuko aribo bakokeza mu ntambara turimo mugabo naho bazi ugasanga ntibavuga naho baduma ku rutoki ugasanga bariyorobeka kandi
abo barundi mushya naje mukanya
politiki wasanga mu basirikare urabasanga no bihereye imana ibujumbura umengo ni cyari cy'abantu bagira politiki
binyinyi mukanya mushya naje deo turakubaza abantu abari ariko reka mushya naje deo tuhene ijambo rishaka kiramunda yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kudahana eka cha immunity bariko barasaba muri iki gihe mushya naje rishaka icyo kibazo niba bagishikirije ikintu mwe ubutumwa mwoha abantu bari muri ibyo biganiro kubyerekeye ubwo burenganzira kudakurikiranwa n'ubuhe majambo make cyane
ego ikibazo cya iminite niyo ninabivuze ko ariyo ngwara ya mbere uburundi bugwaye nico gituma atamahoro tuzofata uronse kuko amaraso yasesetse atamuntu n'umwe ayahanigwa icyo ni kintu cya mbere tubwirizwa kwicarira hagahanwa abakoze ibyaha mu Burundi nico gituma ubona inyuma yarusha bari barashinze commission vérité et conciliation baragerageje kuyitebesha gushikana n'uno munsi nta na kimwe irakora kandi yaciye imyaka hafi 15 ibyo barashyize umukono kuri ayo masezerano uno munsi nibyo byari bikwiye gutangurira ko kukuravye muri sale aho bari bicaye urabona ko abari arusha nibajya nyene tusanze bicaye INTB hariyo babuyo ya hariyo babagaza ba domicier bantu bantunganya niho bari banyangoma niho bari nabo nyene twari twicaranye abatabizi jewe naragiriye mu biganiro byarusha nari muri komisiyo ya gatatu yari igenjwe ikibazo cy'igisuda twari twicaranye na ba domicier niho bari je nabonye muri iyo sale ndabye amasanamu batweretse kungurura bumenyi abari arusha nibo bagarutse kandi INTB
ku bwanyo Richard
tubwirizwa gutorera inyishu
kubwanyu
se yabereye yarusha ntagaruka
kubwanyu abo bategetsi bose muvuze ntibari yo kwikwa bari muri ivyo biganiro
oya abo bantu bari bakwiye gukinjura hakaza abafise amaboko atari kwa maraso les mains propres nkuko bavuga mu gifaransa qui ne sont pas entachés de sang abo bantu bose barafise ibyo babagiriza abarundi bose barafise ibyo babagiriza bari bakwiye kwanza kumvirizwa bagahanwa bagakubitwa intahe mu gahanga hama abafise ibyumviro bishasha byubatse bakicara bakaganira kuri kazoza ku Burundi umwanya cyane cyane so kuvuga gose kahise abari mu ibarabara abari ko barashamirana n'abapolisi abari ko baricwa ni misore iyo misore nayo les jeunes nta nabo tubona ikampara ntabo tubona Entebbe kandi ari bo birigwa barapfa bakavuga bati igihugu cyacu tugira tukijyane aha cyankwe aha
Mushya Ntahe Deo Hakizimana mukanya gatoye cyane rwose amasegonda 30 namwe niko mubibona uko rishara bivuze abategetsi ntibari bakwikwa bari muri ibyo biganiro
boje niko ndayibona uretse yuko nihagira igihe tugomba kumenya ukuri no kubatumira tukababaza bakatubwira ibyo baciyemo uruhara bashisemo aravuze nk'uwitwa Buyoya Buyoya bageze nyinshi bamuvuga mu radio hari Bujumbura umuvugizi w'umugambo uri ku butegetsi yaramuvuze mu bantu batatu avuga ngo nibo babangamiye umutekano uyu wo mugabo abwirizwa kubazwa ibyo yakoze ibyo amuvuga ko basanze yera bakamwamikizera batanze atera ntasubire kujera duha ibyigwa kandi bavuga ngo ari mu badutaye mu rugo
tubibutse inshuti mwese tubibutse inshuti
kongera ko nuko nivyaba koko abari harusha aribo bagarutse ngahirentede igihugu bareke bagisubiza mu kaga nibaza n'abandi bashasha babongeremo bavugane bazana ibintu bishasha byubaka igihugu abo bantu bakundinda bagiye arusha kurya amafaranga no kurara mu mahoteli bashitse ubudube bakaronka amaportefeuille ministeriel hanyuma kuzana amahoro bakazana
imbyanizemo
tubwizwa kubasezerera kandi twese naho tutari iyo oye muri entebe twagwizwa kuronka uburyo twitunganya tuyoruganiza ntibasubire kubananya batubesha hanyuma ngo batahe bategura akandi kazuza
muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywa wanyu w'iradio Ijwi rya Amerika Luxon muriwe neza
muriwe neza
murafise icyumviro murafise ikibazo
bwa mbere nagomba mbaze cyane cyane abo uyo rishyari
bwa kwijambo
mu bisanzwe numvise yuko avuga cyane kuvyerekeye izo iminite zisabwa akashimikira no kuba abantu bavugwa mu biganiro bya mbere by'Arusha none mu bisanzwe yavuga yuko abagiye muri Arusha batosubirayo naka kamaro abona yuko koca kazi imbere haje abantu bashasha icya kabiri naco aravuga cyane yuko iyo iminite itotangwa kubagize amabi abakoze amabi ngaha mu Burundi mbega arazi neza yuko abantu benshi nga mu Burundi bera atajambo bahabwa kandi abantu bari imbere y'ubwicanyi nga mu Burundi aribo bakunze kuba bariko baradurumbanya umutekano mu Burundi cyane cyane turabye n'iki gihe cy'ikiringo cya gatatu tubona yuko ubutegetsi bw'u Burundi nabwo nyine bwa ofise ibyo bwagirizwa iminite nabo nyine bayikeneye hanyuma ku ntererano nayo nagira nsabe abari mu biganiro na cyane cyane ku ruhande rwa leta n'umugambwe CNDD-FDD yuko aribo kugeza uyu mwanya bafise ibyo babazwa byinshi kandi bategerezwa korosha ibiganiro kugira bigende neza atari ibyo byo ntacyo baba ariko barondera u Burundi kuko nibo mwezi y'amarere ku mutekano muke ngaha mu gihugu na cyane cyane turabye kuva manda ya gatatu itanguye kwiyamirizwa mu Burundi mbona rero yuko umugambwe CNDD-FDD na leta yukomokako bogerageza bagatanga umuco kandi bagatanga umuco ku bene Burundi bose bagatanga amahoro mu biganiro kabera Buganda murakoze
Luxona ikibazo cyawe turamuha akanya Richard Mukanya acishure ni ikibazo cerekeye akarusho mu gihe bari mu biganiro nkuko yabivuze babigiyemo kuva kera batobisubiramo ikindi naco nuko hari abera benshi badahabwa ijambo Richard turamusaba Mukanya ariko reka tubanze dufate ikibazo cya Jean-Claude mwiriwe neza?
Allo?
Muratwumva Jean-Claude?
Yego ndabumva.
Murafise icyumviro ikibazo mu kanya gatoyi cyane gusa.
Bo, yego ndafise ubwa mbere ikibazo bo kuraba batumiye bose bafite ibintu bahurije ko bagiye baravuga ngo ko ikintu bise infinite kitosubira muri kino gihugu cyacu. None nayo nashaka kubabaza nk'abantu boba baseruka bafite ijambo gusimba Abarundi bamwe ni iki boba biteguye gukora kugira ngo iminite ntizosubire kuba mu gihugu cyacu kuko yahindutse inyara yazana ku bintu tubona biriko bira byinshi muri kino gihugu cyacu hanyuma nagomba gutanga intererano
yego
ku bintu nagiye mvuga nasize yego ku bintu nagiye sikiza navuze ko abantu benshi mu batwara igihugu cyacu bashyira inyungu zabo imbere cyane gusumba iz'umunyagihugu mutoya aha nashatse kuvuga yuko abari baba batwara igihugu cyacu bagwanya urugamba rwose rushoboka kugira ngo bafateje inyungu zabo bagume ku butegetsi mu gihe abariko baragwanira igihugu bifuza kuhashyika kandi abo bose ntitubona ahantu na hamwe batuganisha navuze ku bintu bijyanye no kutubahiriza amategeko cyangwa ibwirizwa shingiro amategeko ya Arusha yaratomoye neza constitution y'igihugu cyacu rirasomoye ariko nk'abarundi aho abatiyoboye botwese akaro keza kukubahiriza ibyo shingiro n'andi mategeko kugira ngo n'abana bazovuke do bazubahirize nibo bafatiye ya mbere mu guhonyanga amategeko. Hagaruka rero ku cyaha cy'icyo kudahana mu Burundi haheruka guseseka amaraso kenshi byarabaye imbere y'uko ibiganiro by'Arusha biba haza ibintu bya iminite. Iyi iminite yo kuza baratsingira ikibaba abantu bakoze amahanga nk'aya abarundi dusaba kwiyamirije niba hano icyaha uwagikoze agihanirwe.
Ego medeka ikibazo cha mbere cha Luxana tu kibaze Richard Mugihe awatetse muvuga batoja muri byo biganiro akarusho no kahe ni ikibazo cha Luxon hanyuma mushena hehe deo nawe araza kwishura ikibazo cha iminite ikintu mwokora kugira ngo iyo iminite ndi subire kuvugwa mushena Richard mukanye gatoyi cyane gusa amasegonda 30.
Ego Roxana yasana cyane cyane n'unyunganira kuko ivyo yavuze n'ivyo navuze na kare nuko iyo iminite itasubira kuboneka kugira ingorane z'u Burundi zihave. Hama yavuze ati hariho abantu bafise amaboko yera ni benshi cyane abagira abategura iyo ubwo bwicanye ubwo gusuma ubwo bwononye mu gihugu cyacu ntibashika na impulsa n'abantu bake cyane bari bashowe bari byari bikwiye ko bagenda ahantu bakabashira ahantu bakabacira imanza n'abantu bake cyane abashaka kubaka no gukorera igihugu cy'u Burundi ni benshi na gafyo kabo baboshwe nabo bantu babononye bamaze imyaka irenga 50 atari bari muri systeme ibaha uburyo bwo kwica no gusahura igihugu cyacu. Ni kuvuga rero yuko icyo nomubwira ni icyo nyene nuko u Burundi bwo kwica botora neza neza babaserukira abantu bafise ibyumviro abantu bakiri bato bagiheza amashuri cyangwa bakoze mu buzi butandukanye bashobora kuja imbere bakimenyekanisha bakaja imbere bakavuga ibyumviro byabo hama bakaja mu manegosiasiyo bagategura neza neza ingene u Burundi buzomera ejo kuko kahise ni kabi n'ukuri twari dukwiye kuzana ibindi byumviro bishasha Uburundi bukarama bukaguma mahoro.
Ivyumviro bishasha ni ikintu gihambaye cyane gose abantu bagahindura ukuntu biyumvira kuko abantu ntibazo kwama mu biganiro kandi ntibazo kwama ariko araryana bapfa ibintu byinshi abantu benshi bavuga ko ataco bimaze mushana Deo Hakizimana mu gihe iyo iminite musaba kwitovugwa ikintu mwokora muri hanze kugira ngo mwumvirwe muri byo biganiro ni ikihe iminite ntizosubire kuvugwa mu Burundi.
Je nibaza yuko hari ikintu cihutirwa cyane mu maguru masha tubwirizwa gushira ku rutonde abantu tubona bafise uruhara muri ibi turimwo kuva mu myaka 43 cyangwa 40 iheze batwinyigizamo bakibananye baduhibyigwa by'amahoro kandi aribo bishigihugu iyo liste tukayigira abazwi bakabavuga abatazwi tukabamenyekanisha genda bakarorero genda z'umugabo ari ngahe ibujumbura n'umwavoka abakuri mutangano umvise ibyazi ibyavuga je wenda bivuga kubera tugeze kuje turaganira usanga zi idonidi byabaye kuva mu kwezi kwa gatatu gushika uyu munsi ndiko ndavuga mugwa uwo muntu kandi abategetsi bamwe baramuzi mugwa je namanibaza nti ni kuki uwo muntu ari kidakogwa ko batamubaza n'abanuva ngo nakabamfashe ubundi ngo bamfashe mugabo uno aguma yidogadogera ukamingo arera kandi jiwe ndavye ibintu azi n'umuntu azi ibintu byinshi mu by'igihugu muri aya mezi atandatu ahetse nicyo abantu nk'abo tubwirizwa kubamenya tukabamenyekanisha n'abandi ntibabandanye batwigishaho. Ikindi kintu gikwiye kumenywa cyane cyane n'abarundi kiraba abanyamahanga ntibabareke ntagire ubusubira kuzaratisha vuko abanyamahanga ingorane n'iz'abarundi ego ni kababiriki barabishize mu bukoloni batuzanira amacyakuri y'abahutu n'abatutsi ababizi bavuga yuko bafite n'uruhara mu bishe rwa gasore nawe wamwishe niwe wadushize mu manga gushika n'ubu mugabo urabe nk'ije yabaye inyuma ya ndadaye raba ubu bavuga bagwanye troisiemanda hariya ugwanye troisiemanda bavuga ngo bariko haranira akorda Arusha mugabo ntibatubwiriyo Arusha yavuye muri krize yatewe nuko bagandaguye umukuru w'igihugu ndadaye mugabo abo bantu bose bagwanira iyo manda bagwanya iyo manda cyane bayigwanira cyane bavuga ngo bagomba kutuzanira ibintu bishasha nta numwe je numvise muri ameza heze aja kwisonga avuga ati ibi byose twabitewe nabishe umukuru w'igihugu ndadaye n'ubu batarahano abo nabo n'ubu baracatembera naho oye yentebe ubariho abo bantu re niba bakiri muri ibyo bintu bamenye yuko batazopfa na rimwe batorohereje
mvuga
nti
uwozani
njye noshasha yafashije ugwaruka ko je mbi Bujumbura je uyu numvise ugwaruka gunyine ruvuga abo banyeshuri bafatiwe igwanisho bafite imyaka 34 nibo dahero wasanze mu makambi ejo bundi tariki 11 nibo barashwe nibo bahenzwe n'ukuri wumvirije ibyo bahazi n'ibyo batazi
amoso zarakoroka gushobora kubitse ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi ry'America risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite wundi munywa nyu iradio ijwi ry'America umwana wa Yesu umwiriwe neza muri hehe muratwumva muri he
ndabumva cyane
muhamagaye muri he
ndi mu Burundi muri Bujumbura
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro urashaka kuzimya radio kugira tukumve neza
ibintu byanze bya politiki ngaha mu Burundi biragoye kuko hamya twara abantu bafite inda ndende bagomba kwishyira ko ibintu byose bagomba kubyishyira ko kandi biragoye ibintu byo mu Burundi ikintu cyatumye demokarasi itimbataza mu Burundi ni uko batwara abantu batakoze amaraso abantu bagiriza ibintu cy'ibibi kuko amaraso arahuma agatwara abantu bafite amaboko meza amaboko yera simbona ko mu Burundi hadapfa hagiye demokarasi nziza kuko yatwara umuntu yama afite icyizere cyo kwica gusa nta maradiyo kandi ndashima kubona ibyo bigana byabaye ariko no kubiza hanze y'ibiganiro nk'ibindi atanakeneye ibyo bikaba birangiza natebwe umutumire isatira muri yavuze ati abadene nibo bariko barapfa yego nibo bariko baricwa ku byinshi barahigwa waba ufite amafaranga muhe yonyine iva muri makati ya bimwerekana ngo ufite ingorane ubugize ingorane iki iyo nuko ko atanu umuntu yaserukiye muri abo bagene muri ibyo biganiro umuntu yitwa ko yaserukiye abagene ni nde ko atamuntu abantu babo bategeka atanu muri ibyo yicwa atarataho biruka inyuma n'igihe bariko barakora nkabo abo bategetsi bari hanze dufate nkabo abarisari nyene n'odo bari hanze dufate iki
kwa wabagene ndahamwe urundi mwakoze ndego kibazo mukanya umwe wese ndamuha amasegonda 30 nagomba na twumvirize kandi no mu nywanyu radio ijwi rya America Eugene mwiriwe neza Eugene muratwumva reka Eugene twitura muri tsigatoyi dusabe umushyanahe Richard Kiramunda agira ico yishuye kubibajijwe na umwana wa Yesu baza ikintu mwofasha ugaruka mu maja mu make cyane gusa amasegonda 30
ego umwana wa Yesu yavuze ikintu gihambaye tutagarutse ko cyane ni cyerekeye inda y'abanyepolitike twibagiye cyane cyane kuvuga yuko ibyo biganiro biri kuberabera Entebbe kandi bizobandaniriza Arusha bisa n'ibiganiro by'amagaburanyama nk'uko twamato bivuga aho rero n'ikindi kibazo kubona abantu bajya ngaho mu ibarabara bakagwanya tuwagiye manda bagaterana ibyuka biturira bakagira ibiki kugira gusa mu mpera ya byose baze kugabura ibibanza bihari hama bimwe bya mu gifaransa bavuga ati autotrakejimet systeme ikaguma ari yo nyene bikaguma byononekara kuri icyo kintu rero yaravuze cy'abajene bahari gende mu bantu basemerera cyane gose kugira abajene bahabwe ijambo kuko Urundi bwecyo n'ubwabo bobo baracyafite hafi imyaka 50 imbere yo kwibaza yo gukorera icyo gihugu cyabo abo nabo bari Entebbe abo bahoze Arusha n'abantu ubuzima bwabo buriko burahera bononye bitari bike bashaka yuko ubuzima bwabo buhera busezererwa batigeze bahanwa batigeze bakogwa ko kubyaha bakoreye Burundi nicyo gituma abo bakibwirizwa gukinjurwa bakirukanwa muri byo biganiro hakaza abajene erega kubereka abajene babwirizwa gukinjurwa batinyirike nicyo mbere yafashe ubutegetsi fite imyaka 26 yari umugabo w'ijunja abikwiye babagaza bose bari bakiri bato buyoye wenyine yarakiye mutu imyaka 37 kubera iki abajene buno munsi bari muri icyo kinjana badashobora kwifatira bonyine bakavuga bati ikibazo cy'u Burundi ni gwacu tubwirizwe kucivugira
ego me mushya na ideo namwe kuri cyo kibazo nyene cyashikirije na umwana wa Yesu avuga cyane cyane ivyerekeye ndandende z'abanyapolitike akabavuga kandi n'ikintu mufasha abajene amasegonda 30 deo
ari ikintu cy'ukubanza kumenya no kumenya yuko urwaruka guhuye arugaruka rubikurikirana cyane kandi mbere bamwe bamwe usanga bari mu association usanga bafise abantu babahuza bose ugasanga bidoga bati none tuzuronka ijambo ryari iryo jambo tuzurivugira he nicyo gituma jewe nibaza yuko n'ibyo biganiro biri Kampala intebe urumva ko nama ngoma ndabyitiranya ko jewe ibyo biba hanze sindabyemera sinkibyemera kuko habereye byinshi kandi ndabisoma ndabivuga ibyo biganiro byari bikwiye kuba kubera mu Burundi ndazi hari abaca bambwira ngo hari ingone z'umutekano kuri ibyo biganiro bishyigikiwe n'amakungu ndetse mbona igituma tufuma abo babijejwe batotuma basaba ati nimuduproteje nimuturonderere uburyo twoja mu gihugu kuganira mudukingire bajya abantu ntibadufate ntibadupfunge ntibatwice bagacuma bavuga bati tuzoshikire mu hoteli kanaka iyo hoteli izoba ari hoteli nakogwa ko atawu mupolisa yegeramwe ibintu nk'ibyo birashoboka mugabe ibyo kugira ngo bishoboke toshwe ifo yuko abo bazoba bari muri ibyo biganiro baba bakunda igihugu kandi bakaba biyemera bakaba kandi bubahuka bakaba kandi bari yuko bafise ijambo rishika voilà ari nkamwe bari bivyo kafunga bavuga ati twazi kiukuri ubu twebwe ntidushaka dutesha umwanya dushaka abatumbera ku ijambo nibategure ikiringo bategure n'ikibanza ibyo biganiro bibera i Bujumbura hanyuma urwaruka turiko turavuga rubonereyo kuja turabikurikirana
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turafise uwundi munywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika Mushi anahi Richard Chiramunda ivyo biganiro bibaye ibindi biganiro mu biganiro vyinshi abarundi bagize ariko nkuko tubibona amahoro nta rikoragaruka haraho imyaka abarundi bagasubira eka aho bari bari mbega ni kuki mu Burundi bo abarundi bariko ramenyera intwaro zivuye mu biganiro aho kumenyera intwaro zivuye muri demokrasi
igikuru nuko umuntu ariko ariga neza ingene Uburundi bwatwawe kuva haraciye hafi imyaka 50 urabona yuko Uburundi buri muri icyo twavuga system de gouvernance ituma umuntu atware igihugu cyangwa umukozi wari wese ahambaye muri leta bimuha uburyo bwo kwiba amahera bwo kutoteza abantu no bimuha n'ingufu zo kwaka ubuzima umuntu ibyo bintu iyo sisiteme niyo yari ikwiriye guhinduka abantu badutwara bakamenya yuko iyo bakoze ibyaha bashobora guca bahanwa ubwo nyene ubutungane bugakora neza mu bisanzwe icyo novuga komeye cyane ahagwaye aho Burundi bugwaye ni system de gouvernance ihari iyo system de gouvernance niyo twari dukuriye kwicarira twese cyane cyane rero ngoma ndabisubiramo abajene bagatora ingene Burundi bushobora gutwagwa ivyo abo bantu bonona ibikogwa ya leta bonona amatungo ya leta ntibasubire kuronka akajyo ko kubigira nico kintu gihambaye c'est ça le socle de l'avenir y'igihugu cyacu ahandi ho tukasubira mu biganiro nk'ibyo tugiyemo tukagabura amanyama tukasubira kuba ministre bakagombora bakaje 10 muri guverinema 10 hehe abambasadere hehe usanga dusubiriye muri bijya nyene tutashize ko tudashitse kuri icyo kibazo nyene cyo gutwagwa nabi tuzokwama turi muri ibi bintu imyaka n'imyaka
mushya na Deo Hakizimana gusubira mu biganiro gusubira kugira iyo mareta kugabura ibibanza nkuko mushya ntahirisha ariko abivuga si gusubira inyuma nk'ibirenge kutiyumvamwo demokrasi icyo matora si gusubira inyuma nk'ibirenge Deo Hakizimana muranyumva
kubandanya kuko igihugu cyose kigomba kuronka gahenga igihe cyose nyine kugitwara biza kuguma baganira iwacu kivica no kuvyo baganira usanga ari byo bariko barapfa ubu nyenda kubwire ibintu by'ibinyegezwa tugize inyisi tugundura mu bivugwa hariho bibiri hari cyambere nuko yungwanu wumva iri hagati ya leta n'abandi bayigwanya uzosanga ishimikiye kuri ajya ama multinationale yo hanze yishakira ubutunzi bw'ibihugu byacu hanyuma rero bagaca bahendahenda naka cyangwa ubundi naka kiriho igenda ugira ibi niba kamuha amafaranga kandi baha amafaranga menshi bati igenda uvuge ko ushaka demokarasi ko ushaka droit de l'homme ko ari gouvernance ne hari yari tugasanga ibyo byose nta na kimwe bagomba gushika ko bakosanga bagomba gushika yuko baha ubutegetsi umuntu azoborohereza gusinya amakontra ubu uya amakontra abashinwa bagize barayapfa cyane n'aba banyamahanga bini biburaya n'ahandi ibyo muri ibyo biganiro wumva biriko biragirwa jese ndibaza ko babiteguye na parema yacu ejo bundi yagize ikiganiro gikomeye ku byerekeye ya les 5000 casques bleus bagomba kurungika n'iyo parema yacu cyo cyose ntirakijyana ikindi cya kabiri cyageje ubundi niba bavuga bya alternance ethnique ngo osome de l'etat hatwara umuhutu muri imyaka itanu hanyuma hazotwara umuzuzi aba ariko barabizana umengo ni nka kumuvuga uti irigatishenye n'umugani bavuga bati ingumba itazi kibirigatishenye abantu bavuga ibyo oye bariko badakinda ku mubyimba kuko barazi yuko bya alternance ethnique bidashoboka niyo byoshobotse bizotuzanira amahano tusubira ngo tuzoyikuremo icyo twari dukeneye rero ni gishasha ni guhari ibintu bishasha ni guharira inge n'ibintu aho tuna batutsi tubikura mu mategeko yewe aho niho mpagaze hanyuma ego hanyuma ngu idialogue bakacha bavuga bati ni idialogue tugomba kuzoshika kuki barashobora kuvuga turashobora kuvuga tuti mbega twihe umwaka hanyuma tuzogira referendum tubaze abanyagihugu yuko bagomba kwivyara aho tuna batutsi ubwo mu mategeko no muri constitution ibyo birashoboka idialogue iheze bagacha bavumvikana ibindi babandanya ko arashobora nokumvikana yuko hari amatora ikiringo kitaragera kugira ngo agahengwe kagaruke mu gihugu abo bibaza ngo barakumiriwe bakaja hanyuma hakaba nk'amatora y'abashingamateka mashasha hanyuma abashingamateka bakaba biga ubuzima bushasha bw'igihugu bukurikira mu nyuma tugaca tubandanya
yego mereka duhere ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika Eloge muriwe neza Eloge muratwumva
ndabumva mwiriwe
muriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
n'icyumviro hamwe n'ikibazo
yego duga ku ijambo
ikintu nagomba gusaba ubwa mbere muri izo bigana bigiye kuba
bandanya turakumva bandanya
nuko ndiko ndaraba amasanamu baturungikeze bitubona abageni kibanza babahaye kandi uko kuno yaba abageni batabahaye kibanza aribo bari anazi dagitivita aribo batogaga kubona ibintu byabo nyine biko biragenda niho bishwe niho bandanya bicwa niho bapfundiye mu busho ikintu cya mbere twasaba nuko muri izo biganiro basaba abantu bose bapfundwa bifikiringo bagafungurwa kuko nitubona ikintu ariko aradira kina tegira kabiri nuko atari bigano z'amagaburanyama kugira abashike ku byawo nuko bo bya mu biganiro byuzuje bose mutekano wagoka mu Burundi Burundi gasakubanya bagenda ntase kuba ngo kartini niyo giyemo ngo akwaduva hehe bahe yo gira bacho bakwiye kuri aho twabikenga ukabibaye kandi re allo amakongo gashami gicure kugira ngo tayizo bigano ko byonya ko kabitera imbere kuko abarundi turarushaho tugeze
murakoze Eloge kuvyimvira mushikirije turafite uwundi munywanyi wa radio ijwi ry'America Gerard miriwe neza
miriwe
murase cimvira murafite ikibazo
nafite ikibazo nterera ku na cyane cyane ku biganiro biri kubera muri Uganda jena naje kubona nandika mvuga ati iyi leta naho bazobaha imyaka ijana nta mahoro azobagarutse mu Burundi kubera iki kuko twebwe abanyagihugu bato baraduhenda ugasanga atuzana mu bigo by'amoko ugasanga mama ngo ni ikiringo cya gatatu ikintu cya mbere na mbere gituma umutekano utagaruka mu Burundi kitemeye cyangwa n'abandi bemere yuko ari ikiringo cya gatatu ni ukuri kireta yezu kiri itagarutse niho amahoro mu Burundi azogaruka hanyuma rero narabye amafoto batweretse bari mu Buganda mpinga bari bigifitera inkuru nyeri na gasinzi nta ntumbero ntaki emama leta nayo kativuga yuko itabyemera katishyiraho izindi ngingo ngo nashaka kuganira n'abagize cyase gutembagaza ubutegetsi cyangwa nabashatse gusikira ubutegetsi abatembagaza gushaka gutembagaza ubutegetsi urumva ibintu bigumye nk'uko kabiri kangayo tusanga na leta nayo yivuyemo kasanga bigumye muri kwaku tageraho tuje naho tupfa yumvira te narista rinira cyari cyumurakoze
murakoze Gerard kuvyumvira mu dushikirije turafise n'undi munywanyi w'iradio hejwe ijya America Dani mwiriwe neza
amahoro cyane ndabaramukije Frederic
mwiriwe neza murakomeye
ndaramukije nabo bose mwatumiye muri iki kiganiro nagerageje kumvira icyo twatanguranye
barakumva
bo ikintu cya mbere rero nagoma mvuge urabona bino bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi bariko bagerageza kuvyitira izindi ngorane mugabo ugasanga abo nyine bajye mu ivyo biganiro iyo muri INTB aribo benshi nkuko bagiye babivuga batumire bacu bateje ibibazo mu gihugu cy'u Burundi ikintu twabasaba cyane nuko nkuko abo batumire bacu bagiye babivuga ibyo biba icyo kibazo kabisa abo bantu nibo no mu bihe byaheruka bagiyeyo hiyo n'ibyo biganiro murabona ko aribo bagarutse ngo baje mu bindi biganiro kandi twagomba rero kabisa tubasabe abo bantu birirwe baragorana bahagarare gusa icyo tuzi ni uko kenshi aha abenegihugu bamaze gushyira ijambo bakwiye kwemera kuko abenegihugu nibo batangiye ubutegetsi bo kandi ikindi rero nagomba mvuga kabisa nk'impanuro twagomba guhanura abantu bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi je avanke mutangura icyo kiganiro nagerageje kuraba ibintu nasomye vraiment nifashe ku munwa bavuga ngo amapfuye ngo boba ngo bamaze gushyira imbere muganarindire ko ngaho ku radio hari icyo mubivuga ko ari inyuma abo bantu twagomba nabone kabisa tubahanure kugira ngo bame bitwayikije ibintu by'ibinyuma byarashyira ku mbuga ngurukana bumenyi ibintu bashyigiye ko je nifashe ku munwa mbwabo navuze ati ibi ni inyama kuko nta na hamwe tugeze twumva munabivuga kandi deja mwamaze kuvuga yuko biba ibiganiro bigiye kubandaniriza Tanzania muri Arusha hanyuma rero kabisa ibyo byose twagomba tuziyamirize hanyuma abo batumire bacu ibyo bari kubashyira imbere kabisa twese twabashyigikiye ariko icyo tuzi cyo ni uko igihugu cy'u Burundi bigenda bigaragara ku Imana igifise ko umutima ugiye uraba ibihe bitandukanye kigiye kigenda gisimba na cyane cyane muno mwaka ibyo nibyo byumvira byanjye nagomba gushyikirizanya ko ba Frederic nigire umugore mwiza
urakoze cyane ku byumviro ushikirije Richard Ciramunda ibiganiro vyabereye Arusha vyaramaze igihe kirekire cyane gose eka no kugira ngo amasezerano ategwe ko igikumu basa eka umutegetsi Mandela yarafite itsure gikomeye cyane gose twarayaze n'abategetsi bose babonanye n'umushinga nahe Mandela baratubwiye ukuntu yabategetse gusinya ayo masezerano benshi batariko barayemera ikintu mwibaza kizotuma abarundi muri iki gihe batanguye ibiganiro bashobora kumvikana ku bintu kuko amakuru atangazwa nk'uko umushinga nahe Dani abivuze urumva ko abanyapolitike bose bo ku mpande zitandukanye bategeranye mu vyumviro vyabo na gatoyi hari ikintu kiba akizera ko ibyo biganiro bizogira ico bivuyemo mu cyana y'icha
yego icyambere nuko niyo tariki y'ukwezi kwa mbere tariki zitandatu azosubira kuhura Arusha numva abariko barambarira yuko nabyo nyine bitanguye kuba matati ntibariko baravyumvikana ko icyo nashaka kuvuga kubyerekeye reza ko Arusha zabaye hari ikintu cyama kintangaza cyane mu banyepolitiki b'abarundi abariko baragwanira akoro Arusha uno munsi benshi muri bo igihe twari Arusha n'abantu bagoranye cyane gose gushika naho twashobora gutangura kwibaza yuko bariko baragwanya akoro Arusha mugabo urabona biratwengeje cyane kubona uno munsi aribo bariko barashira imbere neza akoro Arusha n'ibintu bitwengeje mugabo bibabaje birababaje kurana abantu bakuze n'abantu baronse amabanga akomeye mugabo bamaba bisubiza mu ijambo kandi bazi yuko abantu bariko barapfa mu gihugu ibintu biriko birononekara je rero icyo nashaka gusaba gikomeye cyane kuko ndabona ko ikiganiro gihava gihera mu kanya nuko abo bantu bari entebe ko twagize Imana bagashikayo bakicarana bakayaga nuko bo kwihagararako bakavuga n'ukuri bakavuga ati aho byapfuye naha aho twononye naha ibyo dubwirizwa gukosora nibi 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 kuko sabandi nibajya nyene basubiyeyo ico gihe nyangoma niwe yatwara CNDD yarusha yari kumutwe yari kumutwe wabagwanyi bari ko barakikiza abanyagihugu mu Burundi buyoya niwe yari ku butegetsi nihari abo bose baradi byo bononye baradi byo bakoze nibicare ko baronsa kanya ndabisubiyemo ko kuhurirayo bicarane na leta bicarane nabandi bose bavugana ukuri batore inishu nyayo kuko amafuti yose ava kuri bo
emotionahe dewa kizimana Richard Chiramundara avuze ikibazo gihambaye cyane rwose cikuvugana ukuri mu biganiro byose twagiye tuvuga abarundi baravuga ko atakuri bavugana gatoyi yavuze ikibazo ca masezerano y'Arusha ukuntu benshi bayagwanije ariko muri iki gihe akaba ari yo bariko barashira imbere ikintu mwibaza kuri ico kibazo cyuko tavugana ukuri cyane guhendana uruhara gukutavugana kuri muri ivyo biganire ubwo ba uruhe uruhara rubi canke ingaruka mbi zo bizihe zukutavugana kuri
kutavugana kuri ga biva kuba ariko baravuga baribo abo bavuga rero umva batumiwe aribo benshi aribo nyamwishi bari entebe nibaje nyine twari dusanzwe tumenyeranye kandi yica barondi batazi naho mumva wirigo baratukana batukana imikomo ku maradiyo abenshi muri bo barakundana baragize reconciliation some kuko barafite ibyo bahurira ko iby'amatungo biba basahura n'ibindi icyari kikenewe nuko umunyagihugu asanzwe yumva ko koko yaserukiwe or ibyo kugira ngo umunyagihugu aserukigwe twari dukeneye uko abantu babanza kwiga igihugu nyine kimeze uno munsi hari habibaza ngo uno munsi hari migwi ibiri ikomeye ihanganye hari umugwi wa leta hakaba n'umugwi w'abagwanya abanyine twumva ku maradiyo mugabo icyo batazi nuko hari abarundi isinzi ni miliyoni batemera ucanye uriya bavuga bati mbe tuzuronka ryari umuntu avuga tukumva ko ariko aratuvugira tukumva ko ariko atuvugira ukuri icyo kikogwa nticyakozwe ni kimwe nari nakubwira kare yuko hari habinyigeje bazi ibintu byinshi bakokeza bari kure nakubwiye akaroro k'umuntu jewe nzi ntuzewe narabibwiye abantu bamwe barabyirengagiza ugacumi ngo bari usanga bari ariko aravuga ibintu byabaye muri aya mezi atandatu aheze ugacumi ngo ni umuntu tres central mugabo w'umuntu jesi numva n'umunsi n'umuba mubadije ibyatsi n'umuwavuka bakumutanga nta n'imyaka 45 afise abo bantu nkabo nibo dukeneye kugira ngo tumenye ukuri kandi jesi mvuze ngo ni ukuvuga ukuri kugira ngo umuntu yihore oya jye icyo nshaka ni ukuri kuvugwa n'ubukuzi hanyuma mugabo tukabigira tufise urukundo tuyishimikije ni valeur z'ukugiriranira ikigongo kandi abarundi barabifise barabize barabishobora icyo tuzi n'abantu bumva icyari byo tugezemo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi mu kiganiro muri sanga tukaba turiko tuvuga cyane cyane ku biganiro byatanguye mu gisagara cya Entebbe mu gihugu cy'u Uganda ibiganiro bihuza abarundi turi kumwe n'umuntu wanyu w'iradio ijwi rya Amerika Arnaud mwiriwe neza
Arnaud ni sawa
ego murafite ikibazo murafite icyumviro
ego cyewe ikibazo mfise ni kubona bajya kumvikana hariya muri Uganda hariho abasore bataserukiye ni kuki mwo kitubariza kuko nibeshe nibo bariko barapfa hano mu Burundi hanyuma ikindi twebwe turasabye mu byo bazoyaga byose hanyuma bayage kugira ngo amahoro mu Burundi agaruke ikintu gikuru nico mu Burundi gishingiye turonka amahoro kuko turarushe twebwe abarundi sawa murakoze
ahano ikibazo mwabajije ni kibazo ngaha tutashobora kwishura ni kibazo tuzobaza umuhuza nitwaronka akanya ko kuvugisha abari muri ico gikorwa cyo guhuza abarundi gituma abakiri bato abajene nkuko bavuga bataserukiwe ikindi kibazo nashaka kuturangiriza ko bashingana turi kumwe Dewa Kizimana na Richard Chiramunda ni kibazo nashaka kubaza ikintu mwavuze abantu bari muri ivyo biganiro mutifuza kuba barimo ariko ko byabaye abo ivyo biganiro bigiye gutangura bizobandaniriza mu gisagara ca Arusha ikintu mwosaba cyane cyane abo bose bazaba bafite uruhara muri ibyo biganiro ni kiye kugira ngo amahoro asubire asasagare mu Burundi mushya na Elisha dutangwe kuri
saba kandi na maniko dasaba kenshi nuko abantu bose bashobora kuronka akanya ko kuronka umwanya wo kuvuga ikibazo cy'u Burundi bagabanye gushira inyungu zabo imbere bashire icyo bita intérêt de la nation bakunde igihugu babyibutse bagume bagafisa ko kantu mu mutwe yuko ijambo bariko barashikiriza batariko barashikiriza kugatwe kabo bariko barashikirizwa ku zina ry'igihugu ku izina ryabo ba jeune bose bapfuye ku izina ryabo ba jeune bose bamwe bari mu ibarabara barondera yuko ibintu bihinduka ibyo rero nibyo ngendegwa ko cyambere n'icyunguma nsaba kandi nzo kwa masaba umuntu wese nzobona ahantu ariko aravuga ikibazo cy'u Burundi nzo kwa mancunga yuko ashira imbere inyungu z'igihugu adashira imbere inyungu ziwe adashira imbere inda yiwe
Mushya na he Deo Hakizimana turize ko abantu bose bari muri ibyo biganiro bafise ikintu batumwe n'abanyagihugu bagiye gushikiriza muri ibyo biganiro mwebwe ikintu mwosaba abanyapolitike bari muri societe civile ikanimirwe yose iri muri ibyo biganiro niki
Mushinga ntahe Frederic nagomba gukotora nta muntu yabatumye kuko jewe kimbanga hibujumbura nta muntu nigize numva ariko ararika abanywanyi biwe ati guca tuja mu biganiro none twagoma mu dutere y'ibyumviro nta ibyo bintu n'ibyabaye ntagira ubusubira kubabesha ikindi ngomba kongera ko nuko kutunganya ibiganiro si bibi ko bibira hanze si bibi mugabo mumenye yuko abo bose bariko bahemukira amakoro yarusha bariko baravuga yo nyine kuko muri igihe bayasinya bari basezeranye yuko ibiganiro bizokurikira byose bizobera mu Burundi ijambo ryitwa rapatriement du dialogue au Burundi ryarakoreshejwe kuko bamwe mu babivuga bavuga bati abaruni nta muntu w'icubahiro adusubira kuronkangana nka Mandela Mandela yabyuka mu gitondo gaca telefone na president des États-Unis ati ingo ofashe kandi uno agacaza akamufasha koko bikaboneka nkuko twabyiboneye ubu rero jewe ngira mvuge mu munyafunyo mvuga nti nihaba hari ibiganiro bizogira akamaro mu gihugu nibize kubira mu Burundi abavuga ngo ntibashobora kuza mu Burundi ngo kubera imvu z'umutekano icyo kibazo nibagishinga makungu icige bababwira ingene uwo mutekano wabo uzokubahirizwa baje mu Burundi gutyo bibereye mu Burundi abarundi benshi murengera badoca babikurikirana bamenye uko ibyo bariko baravuga ari ibintu y'abarundi nyine naye handi ubigiye kuryama mu mahoteli kujya byahora kurondera abaperdiye mu Bujumbura niwa hatu ariyo kati bita kati Arusha iyo ariko baravuga gutyo baba bagomba kuvuga ati ni kati bagiye Arusha kurondera amafaranga y'ukubaka kugira ati amafaranga y'ukubaka
rero Hakizimana ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo muduhe ivyiyumviro byanyu Richard Kiramunda namwe ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire muduhe ivyiyumviro byanyu turashimiye abanywanyi bi radio ijwi ry'America badushikirije ivyiyumviro vyabo n'ibibazo vyabo turashimiye na engineer Joe yadufashije mu ngabwe ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yadufashije kugiranya ikiganiro twabashikirije mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese